Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamenyera i Washington DC mu kirunya mu Kirwanda. Mwiboneza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkunikije. Murundi twumvikane ya 10 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM 104.3 Hijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye aheje gushikiriza mu nama rusangi ya ONU ijambo. Perezida Evariste Ndayishimiye hari mu mwanya uheze nko mu isaha iheze.
La participation à cette session me suggère de solliciter très humblement l'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région.
Uyo ni Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagira ati uruhara nagize muri ibikorwa by'inama rusangi y'ishyirahamwe mpuzamakungu impaye akaryo ko gusaba kwishyirahamwe mpuzamakungu ni yo kwicarira rikongera rigatuza imirwi ikora ibitero by'iterabwoba yatanguye kwibonekeza mu karere kacu. Mu Burundi urwego rw'abashingantahe mu gihugu cyose ruriyamiriza ingendo yo gufuta urwo rwego bavuga ko rukomeye mu gihugu kuva ku ntwaro ya cami. Muri Irani abantu 9 ni bamaze kugwa mu myerekano yatewe n'urupfu rw'umwigeme Hasa Amini yaguye mu minwe igipolisi. Ibihugu byateye igikumwe ku masezerano y'ifashanyo y'indi miliyoni amajana n'amajana y'amadolari azohabwa ibihugu byo mu ihembe rya Afurika bigeramiwe n'amapfa. Aya makuru yatanguye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Irani abantu 9 nibo bamaze kugwa mu myerekano yatewe n'urupfu rw'umwigeme Mahsa Amini yari maboko y'igipolisi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Amatangazo arimo guhita kuri televiziyo no ku maradiyo yaburiye abaturage bo mu turere twa Zamfara, Katsina na Benin Gwari tw'intara ya Kaduna kuva mu mashyamba mbere y'iterwa ry'ibibombe bikaze. Murtara Harrison Umaru, umuyobozi mukuru wa televiziyo na radiyo bya leta ya Zamfara, yeretse amatangazo ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters kandi yavuze ko igisirikare cyabasabye kuyatangaza. Harari mu ndimi zikoreshwa mu karere, Pidgin English, Hausa, Kanuri na Fulani. Udutsiko tw'abagabo bafite intwaro bazwi mu karere nk'amabandi bishe kandi bashimuta abantu 1,000,000 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria mu myaka ibiri ishize. Bakunze gukorera mu mashyamba. Igihugu cyagerageje kwifashisha abasirikare bacyo bake kigerageza kugarura umutekano mu bice byaguye by'intara za kure mu misozi, ariko ntibyacyoroheye. Itangazo ryavuze ko bombe zizaterwa zishobora kuzarinda ubuzima n'imitungo y'abanyanigeriya. Umwe mu bagabo muri leta ya Zamfara, Abdullahi Abubakar, yavuze ko yumvise iryo tangazo kuri radio kandi ko yabonye indege za gisirikare zizenguruka mu kirere. Abandi bagabo babiri nabo bizamfara, umwe Igumi, undi Ishenkafi, bavuze ko hatewe amabombe buri munsi kuva mu gitondo cyo kwa gatandatu. Bombi basabye Reuters kutabavuga mu mazina yabo.
Urakozeje ni nkuko muvyumvise iyo nkuru yari inkuru yerekeye igisirikare ca Nigeria caburira abanyagihugu muri leta zitatu zo muraruko ushira urengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku babandi n'abakoresha iterabwoba utangura. Reka naho ubu tuje ku bihugu vy'Uburusiya na Ukraine vyahanahanye abanyororo b'intambara amajana n'amajana. Urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Ibihugu byombi byari bimaze amezi mu biganiro byo guhanahana imfungwa z'intambara babifashijwemo na Turikiya na Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwarekuye abasirikare ba Ukraine 215 barimo abasirikare barwaniye cyane uruganda rw'amashanyarazi rwa Mariupol n'abakomanda babo. Uburusiya bwarekuye kandi n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye ku rugamba muri Ukraine, n'Abongereza 5, Abanyamerika 2, umunya Suede umwe, umunya Croatia umwe, n'umunya Maroc umwe. Bose uko ari 10 bahise bajyanwa muri Arabia Saudite, aho bazaturuka bataha mu bihugu byabo. Ku ruhande rwa Ukraine, yo yarekuye abanyururu b'intambara b'abasirikare b'u Burusiya 55 n'umunyapolitiki ukomeye w'umunya Ukraine ariko ukorana n'u Burusiya, Viktor Medvedchuk, w'imyaka 68, yarafunze kuva mu kwezi kwa kabiri gushize. Leta ya Ukraine yamuregaga icyaha cyo kugambanira igihugu cyashoboraga kumuviramo igihano cyo gufungwa burundu.
Urakoze Thomas. Ibihugu byateye ikumu ku masezerano y'imfashanyo yindi miliyoni amajana n'amajana azohabwa ibihugu byo mu ihembe bya Afrika bigeramiwe n'amapfa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankusi.
Umuryango w'abibumbye waburiye ko ibice bimwe bya Somalia bizibasirwa n'inzara mu mezi ari imbere, uko babibona birushije uburemere byari bifite mu mwaka wa 2011 ubwo inzara yicaga abantu barenga 1/4 cya miliyoni y'abasomali, abarenga 2 muri abo bari abana. Abdirahman Abdishakur Warsam, intumwa yihariye ya Somalia mu bijyanye n'amapfa, yagize ati igihe kirageze ngo hagire igikorwa. Yabivugiye i New York mu nama rusange ya ONU. Yasabye abayobozi b'ibihugu byo ku isi gutanga batizigamye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaburiye avuga ko abaturage bo mu ihembe rya Afurika bari hafi guhura n'icyo yise amakuba yibasira ikiremwamuntu. Yavuze ko bitoroshye kuyaburizamo, ariko ko hagize igikorwa ubu byashobora kubuza ibintu kuba bibi cyane. Umuyobozi w'ikigo cya Amerika cyita ku majyambere mpuzamahanga USAID, Samantha Power, yavuze ko Amerika ishobora gutanga izindi miliyoni 151 z'amadolari yo gufasha mu bikenewe muri Somalia. Ubutaliyani, Ubwongereza na Qatar nabyo ejo byasezeranyije gutanga andi mafaranga yo gufasha muri ibyo bibazo by'amapfa. Cyakora umuyobozi ushinzwe gufashanya muri ONU, Martin Griffith, yavuze ko hagikenewe indi mfashanyo.
Barakoze bagenzi bacu Jeni Mukankusi na Thomas Kamilindi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza Radio y'Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kinoni ya Mukirwanda. Mudusange kandi no kuri internet wezi tatu wa kaburungu, radio yacu VOA kaburungu.com, no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo yerekeye ibiyaga binini mukanya. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye mu kanya gaheze yashikirije ijambo inama rusange ishyirahamwe mpuzamakungu i New York. Ibintu nyamukuru yashikirije n'ibihe mugenzi wacu Diane Nahazwe yakurikiranye iryo jambo.
Ijambo rya Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ryamaze iminota irenga 20 yaritanguye ashimira Imana. Yavuze ko we n'abo bagendanye yabashikanye i New York mu marembe atakigoranye. Ibice bitandukanye byaryo byaranzwe n'ibibazo by'umutekano, yavuze ko bihanze isi yose ariko by'umwihariko ashimikira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yavugiye umwanya munini. Perezida Ndayishimiye yumvikanishije ko igihugu ciwe cemeje gufasha Congo mu kuva mu ntureka imazemwo igihe, asaba ONU by'umwihariko gushigikira amasezerano y'i Nairobi muri Kenya yaragamije gutorera umuti ibibazo vya Congo.
La participation à cette session mo suggère de solliciter
ONU igira uruhara mu gutuza imirwi iterabwoba itanguye gucengetera mu karere kacu. Umuryango w'Afrika y'ubuseruko uheruka kwakira umunyamuryango mushasha ariwo Congo. Jewe na bagenzi banje b'ibihugu vya yase twemeranije ko twihaye intego yo gutsimbataza amahoro mu karere kose.
La République démocratique du Congo et avec les autres chefs d'État des pays membres, nous nous sommes donné comme objectif de stabiliser toute la communauté.
President Evariste Ndayishimiye yishimiye ko mu by'Uburundi humaze gufasha Congo harimo kwakira abanyagihugu bayo bahunga ingwano.
Le Burundi a accueilli sur son sol avec chaleur et dignité les milliers de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, toutes ethnies confondues.
Ikindi yishimiye muri iryo jambo ni umugambi wo kubaka inzira y'indarayi Uburundi buriko bukorana na Congo hamwe na Tanzania. Prezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye yashimiye kandi cyane amakungu yemeje ko yagize uruhara mu kugarukana amahoro ariko atunga gatoki yagirije kubangamira demokarasi. Mu majambo yiwe yagize ati: bamwe mu bakozi bari no shirahamwe ryacu barabangamiye cyane intambwe ishimishije twateye mu kwitiranya politiki na demokarasi hamwe no kudahana. Mu bihugu bitandukanye birimo na Rwanje, igihe demokarasi ishinze imizi, abakozi bamwe bamwe ba ONU bayitesha agaciro mu kuyita ayandi mazina, gutyo bakaba batugumije mu matati adakenewe. Abakozi ba ONU bamwe bamwe baratesha agaciro ibikorwa byacu. Prezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye kuri no ngingo akabacyagira ko yisabira ONU kwemera ko Burundi bufise aho bwigejeje mu myaka 17 iheze umugambwe akomokamwo uri ku butegetsi, gutyo yumvikanisha ko imirwi ya ONU n'amabiro amwamwe y'igoshira hamwe akorera ku Burundi bitakigira ngombwa. Asubiramwe amajambo ya Nelson Mandela yahora atwara Afrika y'Epfo, yabwiye ONU ko Burundi buri ku buraraba ingene buvugurura igisata c'inyigisho kuko bwatahuye ko inyigisho arico kigwanisho kizohindura isi. Mu gisata c'amagara y'abantu, President Evariste Ndayishimiye yemeje ko igihugu ciwe cagwanyije biboneka ikiza ca COVID ya 19, ariko anavuga ko nanone bukiri kuri urwo rugamba. Ikindi President Evariste Ndayishimiye yabwiye ONU nuko Burundi butareza amaboko mu rugamba rwo gukingira ibidukikije n'uburimyi.
Inzego zijejwe ya magara y'abantu muri Uganda zatangaje ko abantu 10 bari mu bitaro inyuma yo kugaragara ko ingwara ya Ebola. Ni inkuru twateguriwe n'umunyeshamakuru w'ishuri ry'Amerika Ignatius Bahizi yari muri Uganda.
Amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya Ebola yatumye Minisiteri y'Ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye Ebola mu turere batuyemo. Abo bose basanganye iyo ndwara batuye mu karere ka Mubende, ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Emma Ainebyona, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yabwijwe ry'Amerika ko agake ka Mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara.
In the last 24 hours, we registered 6 new confirmed cases of Ebola.
Ati mu masaha 24 ashize tumaze kubona abantu 6 bashya banduye icyorezo cya Ebola. Ubu mubare w'abanduye ugeze kuri 7. Nta bantu basha bapfuye. Kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda. Turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse. Dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura abahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo.
And also doing contact listing and tracing.
Inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye Ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka, kubabara mu mihogo, impyisi y'amaraso cyangwa inkari, kubabara imitsi, kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange. Zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo cyangwa igaturuka mu kamunyamaswa zifite imiterere ija gusa n'iy'abantu. Ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize Ebola. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko Uganda igeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari 3 ya Ebola, ariyo Ebola Zaire, Ebola Sudani na Ebola bundi buryo. Ivuga ko ubu bwoko bwa Ebola Sudani burusha ubukana ubundi bwoko. Ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka Mubende. Profesori Pontiano Karebu, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda, yasobanuye ijwi rya Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi.
The differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their
ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo, tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire. Umubare munini w'impfu zatewe na Ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka 2000 mu gace ka Guru, zinatewe n'ubu bwoko bwa Ebola Sudan. Kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya Ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa zibika. hari byinshi abantu bakeneye kumenya ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubwoko bwa Ebola yiswe Sudan budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya Ebola. Muganga Bayo Fatumbi ashinzwe indwara zandura muri OMS ishami rya Uganda.
We've done something before in DRC.
Ati mukorwa twakoze imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twasanze urukingo rwakoraga kuri Ebola Zaire rudakora neza kuri Ebola Sudan, ariko hariho ubundi bwoko bw'inkingo bwa Johnson and Johnson birimo gupimwa. Ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubwoko bwa Ebola Sudan. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima ijejisi ko Uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo, ivuga ko bitazaba ngombwa kwafunga imipaka n'ibindi bihugu. Umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ubuzima muganga Diana Atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara. Abayobozi b'inzego zibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo ibikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa Beni. Muri Uganda haherukaga kuvuga icyorezo cya Ebola mu myaka 10 ishize. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Burundi aho urwego rw'abashinga ntahe mu gihe cyose rwiyamiriza ingendo yo gufuta urwo rwego rukomeye mu gihugu kuva ku ntwaro ya cami ni mu gihe abahuza bo mu quartier no mu mitumba igize igihugu cyose barahiye kuri uyu wa kane kugira ngo batangure amabanga yabo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claverre Niyonkuru.
Jewe bawise jene jewe nda hari masudi jewe zo ya frate
abani bamwe mu batowe ngo babo bahuza mu ntare ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi bariko bararahira bafashe idarapo ry'igihugu mu ntoke kugira ngo batangure amabanga yabo. Abatowe mu gihugu cyose bangana n'ibihumbi 43 n'amajana 650 bakaba batowe ku mitumba n'amakartie arenga gato ibihumbi 299. Ku mutumba umwe hatowe abagera kuri 15. Abo bose barahiye imbere y'abatwara amasentere y'intango mu makomine yose agize igihugu. Bafise igikorwa co kunga gutatura matati no kumvikanisha abanyagihugu mu kibano. Ivyo bavyemeye ko bazobirangura nubwira igihe barahirira gutangura ayo mabanga. Ijwi rya Amerika ryumvirije bamwe mu bagiye kuba abahuza mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke.
Guharanira ukuri n'ubutungane kuri bose. Biyemeje gutunganiriza abazobitura bose atacho savye kandi harabye ubuzi.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Atungimana yabatekereye impanuro.
Ejo azaza kumbwira turya umuhaye aragutunganiriza. Rero ndabasabe mutunganirize abene gihugu atacho mubasavye. Nimurabe ubwoko, nimurabe idini, nimurabe igisina.
Abo bahuza baje gukuraho burundu urwego rw'abashinga ntaye mu gihugu rwari rumaze imyaka irenga ijana rutatura matati mu kibano. Utwara urwo rwego rw'abashinga ntahe bafutswe Adrien Sibomana abona ko ubushinga ntahe arakaranga mutima kadashobora kuzimangana.
Ubushinga ntahe ari umuco arakaranga, ibyo navyo ntibifutwa canke ngo bishyirweho n'itegeko. Akarwanya amacakubiri n'ibindi byose biteranya abantu ataraba nk'uwundi. Urumva nawe yuko bashyizeho sentare nshasha y'ibiriye ku mutumba cyangwa iyo ariyo yose kwiyo mugenzi w'umushinga ntahita bifuswa.
ubushikiranganje bw'ubutungane bwerekana ko hari itandukaniro hagati y'abashinga ntahe nabo bahuza ubwo rwego rw'abahuza rwegukira ubwo bushikiranganje bw'ubutungane ndetse rugiye kuba rumwe mu nzego zegereye abanyagihugu z'icimanza ubudashimye gwaciwe nawe bakamuha uburenganzira bwo kwitura sentare y'intango umushikiranganje ubutungane Domine Banyankimbona yagiye gushigikira abo mu ntara ya Cibitoke
gukorana umwete mu gutunganiriza abene gihugu cyane cyane mu byerekeye amatati y'amatongo bikazotuma amatati menshi agabanuka buryo za manza nyinshi zazisanzwe ziri mu masentare y'intango no mu yandi masentare zibone kugabanuka.
Ivyo ntibinyura abashinga ntahe bo bemeza ko igikorwa cabo no bukitazohagarara
ngubu twofatana mu kadigo ninde yo ubutumushinga ntahe kuvuga ati bangwe bangwe erega amatati yose burya ntaherera muri sentare.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ku rwego rw'abashinga ntahe hari igihe barenga akarimbi bagakora nk'amashami yigenga canke abagwanya ingingo za leta. Abatavuga rumwe na leta nk'umugambwe Sanel wowo ubona ko abahuza ari akaryo k'umugambwe uri ku butegetsi bwo kwigarurira ubutegetsi bwose kuva hasi gushika hejuru. Uwo mugambwe utanga akarorero ko mu ntara zimwe zimwe nka Kayanza, Ngozi, Muyinga na Bujumbura Rural hari abaturuka muri uwo mugambwe bankiwe kwitoza. Umushikiranganje w'ubutungane yavyamiriye kure asaba abatowe kudakorera imigambwe baturukamwo. Umukurambere wo mu rugo rwego rw'abashinga ntahe yiganiye ijwi rya Amerika ko atari rya mbere urwego rw'abashinga ntahe ruca mu ngorane. Mu mwaka w'igihumbi 1943 ababirigi bakoroniza Uburundi bari novye abashinga ntahe bishiriraho sentare zabo. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1966 naho abayoboka umugambwe Iprona wari ku butegetsi ico gihe nibo bategwa gusa. Uwo mukurambere asigura ko mu mwaka w'igihumbi 1985 wahoze ari umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza yavyunyuye ategeka ko atamushinga ntayo subira kwategwa. Mu myaka y'ibihumbi 2000 intwaro y'umugambwe FTD izayanka urunuka ubwo rwego kubwo mukurambere w'umushinga ntahe ubwo rwego ni ntasubirizwa. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America.
Dukwite mu Rwanda ho ubushikiza manza bwa shikanye muri sentare ubwa mbere Dieudonné Shikana abukurikirana ko ivyaha vyo guhakana genocide no gukokeza amacakubiri gusabira uwo mugabo wo muri Nyarutarama hazwi nk'abanyahe gufungwa iby'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'uko urubanza rwiwe wihwezwa mu mizi. Uregwa arahakana ivyaha agasaba gufungurwa avuga ko amajambo yavuze yose ashingiye ku karenganyo ubutegetsi bubakorera ku matungo yabo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda.
Bwana Jean Dodier Shikama yageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yambaye amapingu ku maboko kandi arinzwe bikomeye. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi buramurega ibyaha bibiri bwasobanuye ko icyaha cyo gupfobya genocide yakorewe Abatutsi no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda bikubiye mu majwi Shikama yifatiye kuri telefone akayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ku bantu batandukanye. Bumurega ko yavuze ko amagambo umuvugizi wa leta wungirije Bwana Alain Mukurarinda yavugiye mu itangazamakuru ku kibazo cy'abanyahe naho ataniye nayo Bwana Leon Mugesera yavugiye ku kabaya muri 92 ahamagarira Abahutu kurimbura Abatutsi.
Nsanga icyo Alain Mukurarinda yakoze kingana n'amagambo Leon Mugesera yavugiye ku kabaya ubwo yavuga ngo Abatutsi bakomoka muri Ethiopia bazasubizwe kuba banyahe yarizwe banyahe. Are Mukurarinda akavuga ngo ariko mwumvise nuko aho hantu hitwa.
Bubwira urukiko ko Mukurarinda yasobanuraga ikibazo cy'amanegeka ashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga agaragaza ko bagomba kwimuka.
Rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri banyahe nuko ari heza se nibyo bigomba gukorwa haba Kakiru haba Mpazi haba hehe.
Bwavuze ko mu magambo ya Shikama yagaragayemo kugabanya uburemere n'ingaruka bya genocide. Bumurega kandi ko amagambo ye ashobora gutuma abantu bacyamirana cyangwa akabateza intugunda. Burare gashikamako yavuze ko muri Baninyahe leta yabashyize mu kato ishingiye ku izina ryaho kandi ko yashakaga kubigiza ikabakura mu bandi banyarwanda. Ubushinjacyaha buramurega ko mu majwi yakwirakwije isaha yariyo yose aho muri Baninyahe bashobora gukorerwa genocide. Bwavuze ko yahamagariye urubyiruko rwa Nyarutategura bakazacana umuriro gihe bari kuba baje kubasenyera. Mu mpamvu zikomeye bwashingiyeho bumusabira gufungwa mbere y'urubanza zirimo ko adahakana ayo majwi ye, zirimo kandi kuba ubushinjacyaha bufite impungenge ko Shikamara mutafunguwe ashobora gutoroka ubutabera.
Yiregura Shikamara yabwira urukiko ko amajwi bamuregesha yose araye, gusa akavuga ko avuga ayo magambo nta mugambi yari afite wo gupfobya genocide cyangwa gukurura amacakubiri. Yavuze ko yayavuze nk'impuruza n'intabaza kuko yumvise imvugo z'abategetsi mu bihe bitandukanye ku kibazo cyabo bimutera ubwoba. Yavuze ko yari yamenye amakuru ko hari za tingatinga 25 zari ziteguye guhirikiraho inza abaturage bari bwinangiye banga kwimuka. Kucyo kugeranya amagambo ya Mugesera na mukuru ari Ndashika mavuga ko nk'uko Mugesera yavuze ko abatutsi bakomoka muri Ethiopia na mukuru arinda mu kwemeza ko babishaka batabishaka bazimurwa yashingiye ku izina ryaho batuye Baninyahe. Mu majwi yifashe kuri telefone akayita impuruza Shikama yavuze ko yagaragazaga ko ibyari bigiye kubabaho biteye ubwoba kandi ko mubo yoherereje ayo majwi yahereye ku bategetsi agamije ko bakumirira mu maguru mashya. Yasobanuye ko icyamuteye kuvuga ko leta yabashyize mu kato imitungo yabo yafatiriwe mu gihe cy'imyaka 6 ntacyo bemerewe kuyikoreraho, namara abandi baturanyi babo babimuraga ku neza. Yasobanuye ko mu kubimura bagombaga gutegereza imanza bahanganyemo n'ubutegetsi zikava mu nzira. Yavuze ko nta mpamvu abona yafungwa kuko amajwi yavuze ubushinjacyaha buyabitse kandi anayemera. Shikama avuga ko atatoro ku butabera kuko afite umwirondoro uzwi kandi ko icyaburana cy'umutungo we kitarakemuka. Shikama shimangira ko icyo yaragambira yavuga mu magambo yakigezeho kuko abaturage batabahutaje mu kubimura, bityo ko kumufungura nta kindi cyaha yakongera gukora. Yasabye kumufungura akajya gufasha umuryango kuva mu matongo kuko bari muri bake batarimurwa kandi bari bafungiye hamazi n'umuriro. Umunyamategeko Innocent wo kubwa yumwunganira yikomye ubushinjacyaha ko bufata ijambo Shikama yavuze bugakuramo amagambo bumuregesha wo kurisesengura uko ryakabaye bumwita ku cyamuteye kurivuga. Yavuze ko imisesengurira ubushinjacyaha bukora ku ijambo rya Shikama itemewe n'amategeko. Yibukije ko mu gukoresha amategeko mpanabyaha bitemewe kugenekereza cyangwa gutandukira. Ndiwe kubwa yasabye urukiko kuzashishoza mu buryo bwagutse mu nyungu rusange bukagira icyo bwategeka Shikama kubahiriza igihe yarekurwa by'agateganyo. Shikama bamwe bafata nk'uwabaye igitambo cyabo muri Baninyahe ari muri bake bafashe iya mbere bakabwira ubutegetsi bashize amanga ko bushaka kubabindikiranya ku mitungo yabo bahitamo kugana inkiko. Ni ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange kugeza ubu abafite imitungo itarengeje agaciro ka miliyoni 35 bari barinangiye babimuye ku ngufu babajyana gutura mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari Denis Karera. Ni mu gihe abandi barimo Shikama bafite imitungo yabo irengeje ku gaciro bakiri mu biganiro n'ubutegetsi muri Baninyahe. Inkiko kandi byari biteganijwe ko zizafata icyemezo ku manza abaturage baburanamo n'umujyi wa Kigali mu mpera z'uku kwezi. Hagati aho urukiko rwavuze ko ku wa mbere w'icyumweru gitaha aribwo ruzagaragaza aho ruhagaze ku rubanza rwa Shikama. Ehubye n'usajwe rya Amerika i Kigali.
Mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha ariko imbere yaho reka twashire ku mayange ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko igisirikare cya Nigeria kicaburiye abanyagihugu muri leta zitatu zo mu buraruko bushira urengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku babandi n'abakoresha iterabwoba utangura. Twabwiye kandi ko ibihugu by'u Burusiya na Ukraine byahanahanye abanyororo b'intambara amajana jana. Urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga 10 bwarafatiye muri Ukraine. Twongeye kandi turababwira ko Perezida Burundi Evariste Ndayishimiye mu masaha aheze yashikirije ijambo inama rusange ya ONU. Twongeye kandi turababwira ko inzego zijejwe amagara y'abantu muri Uganda zatangaje ko abantu 10 bari mu bitaro inyuma y'uko bagaragariyeho indwara ya Ebola. Nshuti rero mwese mwaduteze amatwi turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye mugahitamwo kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turashimiye bagenzi bacu bose bafashije mu gutegura no kubashikiriza aya makuru. Tukaba tutibagiye Engineer Joe hamwe na n'umufasha wacu Nadia yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza, mutekanirwe mutekane kandi mu byanyu no mu banyu mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Naho Ijoro ryiza mwese.